ikintu ndiriye nk'uko abantu abanyamerika benshi babirindiriye ni ukuza kuraba uko ari babiri ingene baza kwifata kuko hariho nka Biden bibaza yuko ataza gushobora guhagarara iminota 90 nk'uwo baraza kuraba yuko koko ari umuntu afise inguvu zishobora gutwara kuko n'amakenga menshi bafise kuri we. Trump n'abanye bari n'ingorane turaza kuraba yuko aza gushobora kugira ubushinga ntahe. Ni ibintu benshi baza kuraba ko ashobora kuvuga iciyumviro ntaguma azaciramwo abandi mugabo nibaza kubiza koroha kubera ubu baza gushobora kuza baramuzimiriza ko mu gihe iminota yiwe iheze.
Ubuze ivyerekeye kuko Perezida Joe Biden adahava iminota 90 uri kuvuga imyaka yiwe.
Iyo abantu baza yuko imyaka yiwe ari myinshi naho na Trump afise myinshi.
Placide Magambo izo mpaheza ku mugoroba uyu munsi mu ijoro aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muziteze ko iki ikintu nyamukuru mwibaza ko yaba gishikirizwa n'iki?
Nibaza ko ari debate ribuze kuba ikomeye cyane iza kugaragaza hari abantu benshi batarafata icyemezo cy'uwo bazatora aho bahagaze. Kuri ubu ngubu nibwo bwa mbere bibayeho ko hari abantu benshi badafite aho bahagaze ku mukandida, kandi noneho ni ubwa mbere tubonye mu mashyaka yombi nk'uko nabibonye mu bitangazamakuru muri iki gitondo bavuga ko nka 64% by'abademokrate bavuga ko bifuza undi mukandida utari Biden, na 55% mu ba Republican bifuza undi mukandida utari Trump. Ni imibare iri hejuru cyane. Niteguye ko ari debate ishobora kuza kugira aho isiga abantu bahagaze, ariko ahanini abantu bashobora gutungurwa na Biden uko bamuha intege nkeya. Hari ibintu byinshi badebataho nk'umupaka, polisi zo ku mipaka abinjira aba immigrants, noneho hakaza n'ikibazo cy'ubukungu ubungubu busa n'ubuteye ikibazo hano muri Amerika. Nibaza ko ari debate ishobora kuba iza kuba ikomeye cyane ko ije mu gihe gitunguranye. Ni ubwa mbere bibaye hatari aba convention yaho bemeza abakandida. Nibaza ko nitezemo byinshi njyewe, nibaza ko bishobora kuza ni debate iteye amatsiko cyane gukurikira kuri uyu mugoroba.
Negome Professor Lionel Remesha mwibwiye mwiteze iki kuri izi mpari zikomeye cyane rwose?
Hazoba hariho imigambi myinshi baza kuyaga. Turifuza kumenya neza imigambi bose bafitiye igihugu, kuko urabona bose ubu bose President Biden afise experience yo gutwara igihugu, eka na Trump yaratwaye mu myaka iheze. Urumva ubu abanyagihugu twiteguriye kumviriza neza imigambi yabo mu by'ubutunzi, kuko nk'igihe iyi leta ihari yatangura ibiciro byagiye biraduga cyane by'imfungurwa canke n'ibindi bintu abantu benshi bakoresha, ibiciro byaraduze ariko no ku isi byaraduze, ariko aragerageza tora imigambi utuma ibyo biciro bimera nk'ibitangura kugabanuka. Urumva icyo n'ikintu abanyamerika biteze kumviriza ku bintu by'ubutunzi. Hariho n'ikibazo iki kibazo cya Israel na Gaza, hamwe ni urumva barashaka kumenya aho bahagaze. Hari ikibazo cy'Uburusiya na Ukraine, hariho ikibazo nk'uko Placide yamenyesheje umushinga na Placide, ikibazo cyo kuri ku mipaka abinjira batabifitiye uburenganzira. Urumva ibyo byose nibyo abanyagihugu biteze kumviriza.
Ibyo ni ibibazo bihambaye cyane rwose, kandi nk'uko twabivuze abantu isinzi cyane cyane muri Amerika ikanahandi ku isi hose izo mpari barazirindiriye. Turasubira rero kubatira akamo inyuma yaho izo mpari zirangiriye, kugira ngo mugire icyo mutubwiye ku bizoba byashikirijwe n'abo bategetsi babiri bakomeye bo ku isi. Murakoze cyane rwose.
Murakoze.